ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirundi mu kirwanda muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kwisaha mu Burundi igisata cingenzi gishobora gutera imbere mu gihe ibintu bitabike byokorwa
urafise ingona bisha kutaronka itegeko cyane n'ibisa cyo kubita mu kinyamazo cadre legal ya secteur du tourisme ite ko rimaze kubura hari n'icyo twita intambamye z'ibisata cyane by'igihugu cyangwa ubushyanganzi byinjira namwe mu bijyanye no gutunganya neza.
Uyo ni Georges Nimenya umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu bushyanganzi budandaji gutwara abantu n'ingenzi mu Burundi. Igihugu cya Ukraine cyasabye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa. Intumwa za Ukraine zari zitabye ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu wa mbere. Muri icyo gihugu kandi ONU itangaza ko abanya Ukraine isinzi babandanya bahunga igihugu cyabo baja mu bihugu bibanyi mu gihe ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine ibandanya. Aya makuru n'ayandi turabashikiriza mu kanya gatoyi ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Ukraine cyasabye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahana ingabo zabwo ku buryo bwihutirwa. Intumwa za Ukraine zari zitavye ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu wa mbere. Ni inkuru ya Jeffrey Mutagomwa umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yasabye umuryango umwe bw'Uburayi kwemerera igihugu cye kuba umunyamuryango vuba na bwangu. Imishyikirano hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine yabaye hafi y'umupaka wa Ukraine na Belarusia. Ibiro bya Perezida Zelensky byatangaje ko intumwa za Ukraine muri iyo mishyikirano harimo Minisitiri w'Ingabo Oleksiy Reznikov n'umujyanama wa Perezida Mikhailo Podolyak. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'ibihugu by'Uburayi, Hans Stoltenberg, yavuze ko yaganiriye kuri telefone na Perezida Vladimir Zelensky akamushimira ubutwari bw'ingabo za Ukraine. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibihugu byo mu muryango wa OTAN bigiye kongera uburyo bwo gushyigikira Ukraine bitanga ibisasu bikenyera za misile n'ibirasi bimodoka by'intambara ndetse igatanga uburyo bw'amafaranga n'izindi mfashanyo zigenewe abaturage. Hagataho kuri uyu munsi wayo wa gatanu intambara itangiye, Uburusiya bukomeje guhura n'igitutu cy'amahanga mu bya diplomasi. Ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku rugero rwo hasi kuruta ikindi gihe cyose. Umuryango w'abibumbye nawo urakoranye inama yihutirwa yo kuganira ku kibazo cy'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine.
Urakoze Jeffrey. Tukivuga kuri Ukraine, ONU itangaza ko abanya Ukraine babandanya guhunga, ariko kandi abanyagihugu mu Burusiya barahanganye n'ikibazo cy'iciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ribandanya guta agaciro. Amerika inyuma yaho Amerika n'ibihugu by'i Buraya bifatiye ibihano. N'inkuru ya mugenzi wacu n'ubundi Jeffrey Mutagom.
Kuri uyu wa mbere, abaturage b'u Burusiya baramukiye kuri za banki no ku mashini zibika zikanabikura amafaranga batonze imirongo. Nyuma y'aho ibihugu by'Uburayi na Amerika bitangarije ibihano ku Burusiya birimo kubukura ku rwego bukoreshwa ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kwishyurana bwitwa Swift no gushyiraho uburyo butambamira ikoreshwa ry'amafaranga y'u Burusiya ku rwego mpuzamahanga. Kuri uyu wa mbere, ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ryitwa Rubble ryatakaje agaciro ku rugero rwa 30% ugereranyije n'idolari rya Amerika. Banki nkuru y'Uburusiya yagerageje gukora ibishoboka ngo yongere kuzamura ifaranga, ariko abaturage bakomeje guhangayikishwa n'uko ubukungu bw'icyo gihugu bwaba bugiye kugwa ku rugero rukabije. Minisiteri ishinzwe ingendo mu gihugu yaburiye abaturage ko kwishyura ingendo bakoresheje uburyo bw'iyambaza ikoranabuhanga ririmo iry'ibigo nka Apple, Google, Samsung n'ibindi bishobora kwanga kubera ibi bihano. Kugeza ubu, Uburusiya buracyagendera ku bicuruzwa bufite mu bubiko n'ibyo bwizigamye. Abasesenguzi b'abahanga mu by'ubukungu baravuga ko ibi bihano nibitinda gato, ibiciro by'ibicuruzwa biri buzamuke ku rugero rukabije, ubukungu bw'Uburusiya bugahura n'ikibazo gikomeye.
Urakoze Jeffrey. Ubu naho tuje mu makuru karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Aya makuru tu yahere ku Burundi yaho havugwa ko mu gisata cy'inzi cyo gisata gishobora kwisununura mu gihe amateko yoba atomoye byashikirijwe n'umuyobozi w'ico gisata ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Desire Hatuyimana.
Igisata cy'ingenzi mu Burundi gifite ibintu byinshi byofasha gukwega ingenzi ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza byashikirijwe na Jean-Claude Nimenya umuyobozi w'icyo gisata mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara cya Bujumbura aho yariko amenyesha abayigwa n'icyo gisata ko mu bibanza by'irate 170 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ariyo byitwa ko bikora aratanga utororero twa bimwe bimwe byosahiriza ubutunzi bw'u Burundi mu gihe byo babitunganije neza gusumba uko biri uno munsi.
Nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanje ubu gushika ku bantu cyo twakwita hospitalite mu kinyamazuru icyo ni cya mbere twebwe tugomba kudandaza mu gifata cy'ingenzi icya kabiri icya gatanu nicyo kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijyanye n'amafi. Abashakashatsi mu gisata cyabyo baravuga ko tuba dufite amafi arenga ubwoko 600 ariko kuko turabwo dukenera ngira na 10 ntibushika. Ni ikiyaga gifite ngira ngo hafi birometero birenga 100 by'umucanga tuvuye ngaha mu Gatumba tugashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata turafite ikintu bita isumo riri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye.
Ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye by'iratiro ari mu ntara ya Cankuzo yaramenyesheje ku Burundi bwiceye kugahiye igihe ibintu byokorwa neza.
Hanacyose n'abandi dufite ibintu byinshi byo kurata. Turisme irashobora kuba ihinduriro rikomeye cyane mu Burundi kuko nta ntara n'imwe idafite ikibazo cy'iratiro ndetse n'amakomine yose usanga afite akantu.
Untegura y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2020 ushyira mu mwaka w'2021 igisata cy'ingenzi kigenewe $1,970,000 kugira gitezwe imbere. Umuyobozi arashima ko kigoroka leta ariko akabona ko akiri make agereranije n'ibintu bikeneye kugira icyo gisata cisununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma u Burundi budindira agereranije n'uko ibintu vyifashe mu bihugu bihanimiwe n'u Burundi.
Ingona bisha kutaronka itegeko rijyanye n'igisata cyo twakwita mu kinyamazuru cadre legal yafite turizi. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishyenga rifite ari nacyo gituma musanga hari cya hakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Itegeko rimaze kubura hari nicyo twita intambamyi z'ibisata cyanke by'igihugu cyangwa ubushikiranganji byinjira namwe mu bijyanye no gutunganya neza icyo gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi nta bigo cyangwa amashuri asohora neza na neza cyo twakwita abahekeje ingenzi legide.
Nawe Dasi Ndabahawe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora mu gisata cy'ingenzi gisabo tuzi abona ko leta igifise byinshi byo gukora kugira icyo gisata cy'ingenzi gitere imbere. Arerekana ivyo leta yategerezwa kwihutira kugira abagana Burundi biyongere.
Anavuga inyubako navuga nk'amabarabara hanyuma agahimiriza ababubaka ama inyubako zijanye n'uburaro kugira ngo bubake ibintu bikugweko canke inyubako ziri ku rwego mpuzamakungu. Ariko kandi leta igashyiraho igisata cy'inyigisho zijanye n'igisata cy'ingenzi. Ariko kandi leta ikamandanya yorohereza abanyamahanga ko turi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ari cyitwa viza unique basanga viza bakoresha muri turisme basanga ni imwe hamwe na urundi kwoteri nabwo ukashika byaba byiza cyane.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ayo makengara yatahura amenyesha ko ubushikiranganji bugiye bwikwegera ko ataco vyofasha ico gisata. Asaba ubushikiranganji bwose bufise ibintu vyotuma ingenzi zihurumbira u Burundi gusenyera ku mugozi umwe kugira umwimbu wiyongere. Ibiharuro bitangwa ni banki y'isi vyerekana ko mu mwaka w'2019 ingenzi zagendeye u Burundi zarenga hagati y'300,000. Ibiharuro vyagabanutse cane mu mwaka w'2020 biturutse ku kiza ca COVID-19 ivyemezwa n'umuyobozi w'igisata c'ingenzi n'ahadatangiye bitigira inyezina. Uwo muyobozi ajeje igisata cy'ingenzi yizera ariko ko kubona leta yarafashe ingingo ko abanyamahanga bose baza mu Burundi baronkera uruhushya rwo kwinjira mu gihugu visa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura no ku mipaka itandukanye bizafasha ingenzi kuza ku bwinshi kugendera u Burundi. Aremeza ko visa yari intambamyi ikomeye cyane ku bantu bipfuza kwinjira mu Burundi. Atera kamo abarundi kugendera hari ibyiza by'u Burundi kugira nabo babimenye. Amenyesha ko ibiharuro bigaragaza ko abarundi bagendera ibibanza by'iratiro bakiri bake cyane. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tu kivuga ku Burundi gisata cishiramwe mpuzamakungu ni citaho neza abakenyezi ONU Femme ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe namabi aturuka ku gufatwa ku nguvu mu Burundi mu myaka iheze. Userukira ico gisata mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko yabitangarije i Bujumbura mu gihe yariko arasozera urugendo rwiwe rwo kwirabira ingene ayo mabi ifashe mu gihugu naba yakorewe ingene bangana. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver n'inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igisata cy'ishyamwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU Femme cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwari igisata ca ONU Femme mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'Amajepfo Maxime Huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi kw'ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe byose haba mu buryo canke ibikoresho.
Nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille.
Atinarashimikiye cyane cyane kwiterambere y'umwigeme ari wava mu mukenyezi. Abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego no kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu ryabo canke ako kabika kagabanuka bimwe biboneka, kuvura abo byashikiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabika randuranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwa bu buryo canke ibikoresho kuko abakenyezi iyo bakingiwe barateza imbere igihugu. Mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije harimo ikibazo cy'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha ONU Femme yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo cy'ubuvuzi cyotanga ivyo bimenyetso. Bicimangirwa na Jeanette Kem atwara ONU Femme mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru.
La vraiment il y a ce qu'on appelle forensic medicine.
Ati ni kibazo gikomeye natwe kiraturaje ishinga. Hari bigusanga bitanga ibimenyetso byo bafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi byemegwa no butungane. Mu kare ka Afrika buseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi niyo ONU Femme yacubakishije. Nongaha rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo. Mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira abakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yiture ubutungane yongera avugwe turabitanga, turabifisa no mu migambi. Ibi byofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi bahananiye amahoro n'umutekano Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorewa abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari.
Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi yafatiye ku gitsina haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa.
uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021 Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo byisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe byoba byatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyo mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Kuri ubuga rwa Twitter ivyo biro vyavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro vy'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi rya Amerika kw'abavugwa n'abafatwa bibera mwibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Muri kamara abandanya kumviriza iradio y'ijwi rya Amerika tugaruke ku nkuru yerekeye Ukraine. Uko intambara ibandanya mu gihugu cya Ukraine ni nako ababa muri ico gihugu n'abanyamahanga babandanya guhunga. Abanyarwanda barimwo cyane cyane abanyeshuri bari basanzwe biga muri ico gihugu bari mu bamaze guhungira mu gihugu cya Pologne aho bemerewe kuba igihe cy'iminsi itarenga 15. Umugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Fred Mupenzi arongoye ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba muri Ukraine. Yamaze gushika ku murwa mukuru wa Warsaw wa Pologne. Mupenzi yari umunyeshuri mu gisata mu gisagara cya Lviv. Reka tubatega amatwi.
Nahageze mvuye muri Ukraine mu mujyi bita Lviv, ni nk'umujyi wa kabiri wa Ukraine.
Umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'Uburusiya kuva Uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya Ukraine?
Oya, ni umujyi kugeza ubutekanye abantu bose bari kuganamo, ntabwo uri mu gace kari muri turiya duce bari kurwaniramo.
Gerageza utubwire mbere yuko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya Pologne aho kugeza ubungubu mwahungiye, ibintu byari byifashe gute? Ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya Ukraine bangana bate?
Kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine, nuko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe. Ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana turuka kera, murabizi. Ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza, ariko nibwo Perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa no mu makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemeye gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo.
Abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate?
Ndagereranya ubungubu navuga nka 74, ariko tujya kugera mu 100 kubera ko harimo abasubiye mu Rwanda mbere yuko intambara itangira.
Hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano cyane cyane twegereye igihugu cy'Uburusiya, aha ndavuga nk'uduce twa Kharkiv, za Kiev n'ahandi?
Bari bari ariko ubu ntabwo bakiriyo, bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv baratekanye. Turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo, ndakeka ejo cyangwa tumusiba ejo bazabashije.
Hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya Pologne. Ese bikorwa nande? Hari uruhare Leta y'u Rwanda ibifitemo kugira ngo ibe yabakura muri icyo gihugu cya Ukraine kugira ngo mugere muri Pologne?
Kugeza ubu kuva mu duce buri wese avamo turifasha, tugakoresha uburyo bw'imodoka. Ubu ngubu ibiciro biba birimo hejuru, ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga ariko bakayihuriza hamwe bagateranya kugeza ubwo babonye bishyu mu taxi mini, then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland. Ariko ni kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka ari aho zigera, bikaba ngombwa ariko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero 20 n'amaguru, ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota 30. So iyo ugeze hariya abamo gutegereza kubera abantu benshi, ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande nawe mu gihugu cya Ukraine bakajya ku bandi ko niho benshi kwambuka neza urebye, nta kibazo. Hanyuma Leta y'u Rwanda nayo kudufasha kubera yuko ari abakozi babo babiri boheje ku mupaka wa Poland urasohoka bakahita bagufasha kugera wasohoka agera nta tike utanze ari ubuntu bakanatwitaho urebye tumeze neza kugeza ubu kandi izera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade ibidufashamo.
Nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine ibyo ari byo byose urakimenyereye umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu, Uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute? Ese kuba kugeza kuri uyu munota Uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka Kiev bwigaruriye igihugu bivuze iki?
Mbere babanje no kuvuga yuko ingabo basubije inyuma ari uko ari ukubeshya, nyuma baza gutangira kurasa barasana n'abanya-Ukraine ariko barabiduhisha. Nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanike amadrapo, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadrapo tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe nta bwoba bafite. Nyuma nibwo haje kubaho iyindi mpinduka ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba reka barwane, hanyuma kugeza uburashayo ntagira abasha gufata Kiev kubera yuko Ukraine yishyize hamwe bari kurwana kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata n'ubwo harimo utwo bafashe, ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite kubera ko murabizi yuko ari indi ntambara igeze kubaho muri za 2014 ari itewe n'uwo muperezida wari uriho. So rero niyo makosa bashaka gukosora. Muri make ni nko kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde.
Abanya-Ukraine benshi barimo guhunga barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito, kuri bo bafite icyizere cy'uko leta yabo izanesha Abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho. Mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu, icyo cyizere mugisange n'abanya-Ukraine, muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari?
Kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba, gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangire icyo cyizere cyo kirari, kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro badashaka gukomeza kurwana kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa.
Mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya Polonye muzahamara igihe kingana iki, cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu Rwanda?
Ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi 15, ubwo niyo minsi 15 nyine.
Bivuze ko nyuma y'iminsi 15 ubwo leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu?
Bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi.
Fredy Mupenzi uyobora umuryango w'abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ukraine, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane kubwitange mwagize no kutuganiriza kugira ngo menye ko duhagaze.
Turagushimiye nawe Edi. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek yo mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'urw'imisozi igihumbi, nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Ijwi rya Amerika ndetse n'andi maradiyo dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana, ntimuzacikwe.
Tugaruke kwihiganwa ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ryarangiye ejo ku munsi w'Imana mu Rwanda. Umunyeshamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda yari kwikiranye kuva mu ntango, aratubwira rero ukuntu byarangiye.
Iyo nindirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwe kuri Canary Olympia kwirebera kuri iki cyumweru ubwo umukinnyi Natanael Tesfazione ukomoka muri icyo gihugu akaba kinye ikipe ya Andronigio Cattore yo mu Butaliyani yaramaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda ry'umwaka 2022 ni nyuma y'agace ka 8 anako kanyuma kiri isiganwa mpuzamahanga ngaruka mwaka kareshyaga n'ibirometero 75 na metero 300 aho abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali ubaye wa mbere muri aka gace ni umunyarwanda Moise Mugisha ukinye ikipe ya Protache muri Afrika Epo waciye agahigo ko kwari umunyarwanda ubimburiye abandi gutsinda etape y'irisiganwa kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe yakoresheje amasaha 2 minota 8 n'amasegonda 16 yarari kumwe n'abakinnyi babiri b'abafaransa bo mu ikipe ya Direct Energy aribo Alexandre Genies na Sandy Dujardin bamuretse agatambuka ngo asoze ari uwa mbere kugira ngo nabasogongere ku buryohe bwo gutsinda etape ya kabiri n'igice kimwe Natanael Tesfazione nyuma yo gukoresha amasaha 23 minota 25 n'amasegonda 38 mu rugendo rwose hamwe rureshya n'ibirometero 942 yahise yambikwa ikamba ry'uyu mwaka. Yegukanye irisiganwa ryari rikenwe ku nshuro ya kane kuva ryazamurwa mu ntera rigashyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe mu mwaka wa 2019. Icyo gihe waryegukanye n'umunyaritereya Merawi Kudus wakiniraga ikipe ya Astana yo muri Kazakistani. Muri 2020 Tour du Rwanda yatwawe na Natanael Tesfazione ari nawe kandi wegukanye uyu mwaka. Icyo gihe yakinaga mu ikipe y'igihugu cye cya Eritrea. Umwaka ushize uwahize abandi ni umunya-Espagne Cristian Rodriguez ukinira Direct Energy mu Faransa. Usibye kuba yegukanye Tour du Rwanda, Natanael Tesfazione yahembwe kandi nk'umukinnyi mwiza ukiri muto ndetse akaba ari nawe mukinnyi w'imena mu bakinnyi b'Abanyafurika baserutse. Moise Mugisha wa Protache yabonye igihembo cyo kwegukana agace ka 8 hiyongeraho n'ishimwe ry'uko ariwe mukinnyi w'inkwakuzi mu kuzamuka imisozi. Igihembo cy'umukinnyi mwiza mu Banyarwanda ni Eric Manizabayo wa Benediction mu karere ka Rubavu wakegukanye. Uwarushije abandi kuvuduka ni Sandy Dujardin umufaransa wo mu ikipe ya Direct Energy. Umukinnyi wahatanye kurusha abandi bose ni umunya-Israel Omer Goldstein, naho ikipe y'indashyikirwa yabaye Bike Aid yo mu Budage. Minisitiri wa Siporo mu Rwanda Mimoza Munyangaju avuga ko irisiganwa Tour du Rwanda ryagenze neza.
Ni byiza byo kwishimira, kirangiye neza, hariho gahunda yo gutegura no kurebera hamwe, cyane cyane ko turi mu cyorezo, ababa baragize ikibazo cy'uburwayi kubitaho no kubakurikirana, ariko bikaba birangiye neza muri rusange. Abagomba gutaha bazataha neza, abarwayeho gato barakize ubungubu. Ubu navuga ko tubyishimiye ko byibuze tunarangije neza, tunatwaye na etape.
Igikorwa cyo gusoza irisiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ry'umwaka 2022 cyatangijwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaragitse.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru bikuru byabigize amakuru. Twabwiye ko igihugu cya Ukraine cyasabye Uburusiya guhagarika ingwano no gutahukana ingabo zabwo ku butaka ku buryo bwihutirwa. Izo ntumwa rero za Ukraine zari zimaze kugira ibiganiro n'Uburusiya kuri uyu munsi wa mbere. Twabwiye kandi ko abanyagihugu b'Uburusiya bahangayishijwe cyane n'ikibazo cy'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa muri icyo gihugu ribandanya kumanuka kubera ibihano Amerika n'ibihugu by'i Buraya byafatiye icyo gihugu. Twabwiye kandi ko igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho ineza y'abakenyezi Onifam ciyemeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka gufatwa ku nguvu mu Burundi. Nshuti mwese rero mu nadu kurikiranye mugano byacu biganiro twateguriye mwaka kanya bigabwe ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa rya makuru. Turashimiye mwese kandi turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro vya koranijwe na Dieudonne Cyubahiro bikaba vyahagarikiwe na Edi Rwema. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.